harimo umuceri hamwe umuceri upuye muri kacha turimo ibigori uyu umuceri umwaka ntawo hari kubera amazi yabaye makeye
uruhumbu uyu munyagihugu ariko arasigura ko yagize gwavuye ku rugomero rwo kuvomera umuceri n'ibindi bitegwa rumaze imyaka irenga 10 rutaruzura gwabwirizwa kubakwa ku ruzi kajeke mu kiyaya caranda mu ntara ya Bubanza iri mu burengero bw'u Burundi abanyagihugu baharimira umuceri barerekana ingene gwasenyaguritse n'urugomero rwabumotse rutarahera kubakwa naho ibikorwa bya mbere byo byari byatanguye
urabona ikiroko sima cyatangira cyari isugumye cegera hepfo hagati na hagati kiramanyuka umusuna wari ugifashe urabomoka
imirimo irenga amahegitari 1000 niyo yahombeye beneyo baringa 10,000 bavuga ko inzara igiye kubica
agahombo karimo rwose kwa tutarimye umuceri nk'uko byahora bikwiye
mwembe tushaka kuhomba eterige ko abantu bashaka kurima batahombe kigakantu bashaka kuronka amazi agenda neza teregite mirimi kaironka amazi
nk'ubu twabuze namazi ruzi ngaha gwarapfuye amazi ntawe turonka urishire mu muceri tanki bakarabana kanu kagatirana nk'ubu bo dufashisha kuko nk'ubu tumerewe nabi cyane amafumbire arazimbye
umusantere wa komine Gihanga mu ntara ya Bubanza ahari byaya bya Rugunga Gihungwe na Busongo hasanzwe harimwa cyane ibitegwa by'imiceri n'ibigori byari byagenewe kuvomerwa n'ubwo rugomero amenyesha ku ruhombo ruzokora ku banyagihugu benshi Leopold Ndayisaba asaba leta kugarukira kuri abo banyagihugu
turano kubararizogwa cyane cyane muzi ko komine Gihanga isanzwe irima igitegwa cy'umuceri aho rero hose tubakoresha amazi mu gihe atacokogwa turano yuko umurimyi agiye kwikorera amaboko igitegwa cy'umuceri ntushobora kugikora utafashe deni kuzosubiza ayo madeni kizobingorana n'ubusuma bushobora kuba bwinshi kuko mu gitegwa cy'umuceri isaba abakozi benshi ntuvuga ko abantu benshi bahatorera koyoko bakaja gukora muri iyo mirima tuca twiyumvira tuti none boca babaho gute
aho umukuru w'igihugu yagendera ico kibanza kuri uyu wa gatanu perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko amafaranga arenga imiliyaridi 13 y'amarundi ariyo ikigega ca leta cahahombeye yashizeho umugwi w'amatohoza kugira ngo ukuri kuja habona maze abanyuruje amatungo ya leta babihanigwe kubwiwe agahombo abanyagihugu bahagiriye kabwirizwa kwishugwa n'abari bajejwe ico gikogwa yamenyesheje ko atawo bitaniye n'ubunyonyezi ibiturire canke kunyuruza amatungo ya leta naho atatomoye neza ko abarimyi bazoshumbushwa yabijeje ko hatazobura igikogwa yategetse ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi gukurikirana hagufi ico kibazo kugira ngo ntigitume abarimyi bicwa n'inzara ubwo rugomero rwatanguye kubakwa mu mwaka w'2009 amashirama atatu rero inyubako harimo Etamco na Bitico Pacific yabwirizwa kuba yabujuje mu myaka 3 ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bwaheruka guhagarika ivyo bikogwa maze bunemeza ko ayo mashirahamwe yananiwe no kubahiriza amasezerano. Cyeclave ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.